Kumutu wakata anuindu weheze, mshikanganji winu wala wakati ya kura nije, ya wasiru kila madini na mashengero, muburundi, kumuga mkuru butunzi Bujumbura, munu mbele yuku basabinhele ano yabo, hamo nyigisho, ingendo, hamo ninyifato, matora yunga kuza. Pascal Barandagi ya soze linama nabo ya vuzingi ingo nyamukuru ibaza yo ibashoboza.
Jumbi kananeza yuko mumashengero kugira tuishikeko amashengero abayiwa teneza atali muunigane. Kimwerele mubitera inigane tukawanyo mumashengero ni ukuniganira ubutegetsi. Ubure tukavuga tuti. Leka hugo ibi bintu vyo kuniganira ibyicaro. Yanze bihagarara. Abantu twese twikonsentre cyo kimwe n'abarongo amashengero kugutegura amatora meza. Birero vya masambere general yo gukurana yanze bihagarara. Abarongo amashengero no munsi babandanye bayarongoye twabeza amatora. Ufise ikibazo rero kijyanye n'uburongozi. Azoweza gishikirize inyuma y'itariki 20 z'ukwa gatanu. Sikiringo kinini kigoye kwihanganira na mezi indwi gusa ntanakwiye neza na 6 inusu ihangane
uko kwihangana metre Jean Zé Bigirimana akurikiranira hagufi ibazo vyo Burundi n'ivyakarere k'ibiyaga binini asangana aho kutabujijwe guhetse ho nyangwa y'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ibwirizwa nshingiro
ica mbere ni ngingo izotuma bamwe bamwe mu mashengero bategerezwa guhindura inzego bakurikije amategeko abasanzwe bagenga bazosanga bariko barahonyora amategeko yabo agenga yo mashengero kuko nimba bavuga bati kiringo cotezwe guhera mu 2019 ndashaka imuntango z'ibibiri na 2020 ariko akacavuga ati ntihagira abazotunganya amatora mu mashengero yabo mu gihe amatora yo mu gihugu ataraba twumva umengo mushikiranganje reka tuma haba akajagari mu mashengero kuko mwe n'ivyo biratera ingorane kuko habaho nyanzwe amategeko asanzwe agenga ayo mashengero ikindi kigira kabiri nuko iyo nyifato shanki iyo ngendo y'umushikiranganje itandukanye cyane n'ibiri mwibwizwa shingiro rya Republika y'u Burundi dufatiye ku ngingo za 19, 31 na 32 ziratomora neza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kuja mu idini kanaka ashatse kwemera ibyo ashatse bisigura yuko no munsi rero iyo umushikiranganje agiye kwivanga muri ibyo bijanye n'ingene amashirahamwe shanke amashengero atunganijwe haba ari uburenganzira busanzwe gutekanirwa mu bwizwa shingiro buri ko buraho nyangwa
uwo munyamategeko anamenyesha ko amakenga ari menshi mu gihingingo ifashwe hegereje amatora
twibaza yuko yashobora kuba ari indongozi z'amashengero zashizweho n'uwo mushikiranganje hadakurikijwe amategeko kubera kumbure yabona abo bashobora guhindurwa kabagomba yuko ugumaho mugabo ico cuko ivyo bihuye n'amatora shanke ngo babakuye imbere yuko amatora aba ngo byuhunga abanyamatora twibaza yuko atanamwe bifatiye kuko abo bazobasubira kumbure henshi n'abarundi kandi n'uwo batara barundi bateza kubahiriza amategeko bateza gufasha mu byo bashoboye nta deha uruhara rw'amashengero mu bijanye n'ivy'amatora mugakwibaza yuko hari umuntu kanaka wenye n'umushanje yishiriyeho shankaze yavuga ngo ujyaye ntiyo hava ngo nibashobora gufasha ivy'amatora ivyo no guhenga muri no kwivanga mu bijanye n'inge n'amashengero akora tukibaza rero yuko mwe niyo ngendo ari ngendo idafasha na gato ahubwo ituma abantu bikeka bati mbega ku bijanye n'amatora y'2020 ubushikiranganje bujerwe intwaro y'hagati mu gihugu gwa ariko butegura iki ubwo ntibo bazi yuko hari ubusuma buriko burategurwa umuntu akibaza ati bariko bategura bamwe bo mu mashira hamwe yiyita kwa dahanire byiciro bya politike mugabo yegamiye umugambo uri ku butegetsi cyo kimwe n'indongozi z'amashengero usanga zegamiye umugambo uri ku butegetsi bakaba bakeneye bazoja mu nkina mico y'ukwemeza ubusuma buzuba bwabaye kubijanye n'ibyo amatora rero makenga ntiyobura
ayo makenga rubwoko bwinshi Ishengero rya Adventiste y'umunsi w'indwi rimaze amezi rifite ibibazo ruhande rumwe rukavuga ko vyatewe n'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati. N'ubwitwara ku rwego rw'isi yarituye President Nkunziza kugira ngo afashe. Umushikanganje barandagiye yemeza kwiki kibazo kitakiri mu minwe yiwe.
Igishengero ryagize ibibazo naryo nyene ya leadership. Ndetse mbere bivanye n'uko hari amateko amwe yazavuye hanze. Ayo mateko araza atsitaza yo ngaha barakura umurongozi bidaciye mu mategeko na waritwara yitwaye mu bushikiranganje turabona yuko afise ukuri turavuga ko yo barabandanya ariko iki kibazo kikaguma cyikwa ni ukuvuga rero icyo kibazo nagomba namenyesha yuko kiramaze no kwisimbiza kiraje ku rwego rurengeye rw'iwanje bisigura neza yuko ko biri kose ni kibazo kizwe ku vyerekeye abantu bantiste none munsi gihe bo dukenera kugira tujye hagati tubafashe turabyiteguriye kandi noneho ntibazorinda no kuturondera tugiye gukorana nabo bose uno munsi beba nico kibazo twese twahamagara turabe ko batwitaba kuko twageze kubahamagara uruhande rumwe ruranka kwitaba ikibazo cy'Adventiste uno munsi aho bigeze ni ka specific hageze ahantu bagenda bagaterana amabuye mwisengero bahagwana bagakomeretsanya ikigezo cy'umutekano kirekire twovuga yuko tuzokwiga kwacu
mu Burundi mu gihe cy'amatora amashengero n'amadini ku rwego rumwe n'amashyirahamwe yigenga araserukirwa mu gikorwa cyo kuyacungera no mu mirwi yategura cyane cyane ku nzego z'intara n'amakomine mu mwaka uza naho nyene azoserukirwa kiretse ishengero katolika ryanze kurungika abakandida gushika ubu abegwa n'ingingo y'umushikiranganji barandagiye ntacyo barashima kuyivuga ko n'umunsi bagirana inama n'umushikiranganji basohotse ntacyo babwiye itangazamakuru nk'uko yabikoze. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.